Ikaze bakunzi badususuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Nguyu wa mwanya w'umuziki na Neri Mwiza. Nakanyamuneza kubana namwe. Umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika kenshi dukunda guhagarara ku ndirimbo zifite icyiyumviro zihuriye ko. Uyu munsi twashimye kumvisha indirimbo zivugwamo inzoga. Ayiwanye inzoga bazitanga iki? Hari abazita inzoga uko nyene, akayeri, icupa, irengwe n'andi mazina menshi. Kunywa inzoga ngo ni gukanda amazi, guhengeka rudipe n'andi mazina. Izo ndirimbo kenshi usanga zivugwamo ivyo vyiyumviro nyene. Kuri twe hano ku Ijwi rya Amerika, kumvisha izo ndirimbo si ukubahamagarira kunywa inzoga, ahubwo nakaryo ko kubereka ishusho nyakuri yazo. Abahanzi benshi baririmbye inzoga kwari ukwerekana ikibi zitera, amakosa inzoga zikoresha umuntu. Reka twumvirire.
Yo.
Duhere mu Burundi. Iyo ndirimbo mumviriza yitwa Abanywa inzoga twaragowe. Ni ya orchestre traditionnel mu Burundi. Muri iyo ndirimbo bikugura ingene umuntu akorera amafaranga ukwezi kose. Iminsi 31 gacu gasanga usigaranye ibiceri mu mufuko kubera yayasoroye inzoga. Umviriza.
Ayo.
Umuntu umuhanzi w'umunyarwanda nemeye platini we arahayagiza icupa ahashaka kuvuga inzoga icupa niyo nshuti yonyene yizera niyo yonyene rimuha kanyamuneza ngo mwijoro rimuha ibitotsi mwe wese afite ingena bona icupa iyo ndirimo ni icupa ni ya platini Kuribamwe inzoga ni gasenya miryango inzoga ishobora kwa ku muntu cyubahiro cyo kandi ubwifasha urukundo na gake red wine canke umuvinyu tukura nini mu yumugwi UB40 wo mu gihugu cy'ubwongereza muri no ndirimbo red wine umuririmbyi avuga ingene umuvinyu awunyoye uja mu mutwe ukamwibagiza umukunzi wiwe izina UB40 risigura mu cyongereza unemployment benefits form 40 cyari igipapuro mu bwongereza basabira ko indishi kohera ubushomeri abo baririmbyi igihe bashyaho uyo mugwi wabo mu 78 nabo nyene barabashomeri baca bahitamwo kwitirira umugi wabo ico gipapuro red wine ni UB40
kirakabiri niyongera katatu kambuji jamahoro munda harikaziye
ayo namwe mu majambo y'uruvino rudipe gumugwinda ngakaranga w'abarundi witwa gira mahoro ubwo ruvino rwerekana mabi ategwa n'inzoga haraho muza kumva ko mufaso ni wiwe yibarutse amahasa asohoka atamwaritse ni kuvuga kwitaho umuvyeyi yibarutse rudipe ni kigunguru kiri mu bwoko bwa plastique bashiramwo inzoga zikozwe mu buhinga kavukire bakunze dusuzuru cyangwa twumvira indirimbo zivugwa mu imboga abanywa imboga bazinywera kenshi mu birabo bicaye kuri kontwari nihajya unywera uhagaze ushobora gutereka ikirahuri canke icupa ryawe Safi Madiba umuhanzi w'umunyarwanda atubwira ibyakurikiye yiriwe anywera inzoga kuri kontwari
byatangiye turi kuyibabaza twahembwe imereye neza nuko telefoni irahamagara ati mufate kamwe ndaje tuba benshi tunywa nyinshi ibikonje ibishyushye turagotomera murako kanya abaraje yasanze abajama kuri kontwari ati kunywa ndashoboye kuri kontwari birangira nabi kuri kontwari asinzirira kuri kontwari
Atanywereye kuri kontwari banywera ku kadirisha aho ni vya birabo vyo mu muhanda canke muri quartier abaririmbyo barundi Easy Boy ariko mwe na Mukenzi na B-Face baratumiranira kuja kunywera ku kadirisha
wa muntu we jewa pinda ke ahubona nuze temvisa gasibe agasibe temvisa gasibe agasibe denumva gasibe tukwetengwe Ahubona ndi ndembe ndagatindeje rekana bare tugende ndateri denge tuzyase tukwega karengwe tumelahi reka tubanze mu ikartie
Nyera ka henke Ingana ka henesi Sukenda ka champagne Tuwa mese fureshi Mbabana Tuje kuma Mbuzima
Nunwera kadirisha kukakuka dirisha nunwera dirisha kukakuka dirisha kuchara kadirisha kukakuka dirisha urara dirisha kukakuka dirisha nunwera
kadirisha kukakuka dirisha dirisha
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageze ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
Murashaka kumviriza dususuruke kuri radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi indirimbo zivugwa mu nzoga. Umuririmbyi w'umunyafrika y'Epfo Lucky Dube yaradusigiye indirimbo yise Slave canke umuja mu Kirundi. Iyo ndirimbo amasana muyonye narikwiye kugira yerekane ingene inzoga zishobora kugira umuja umuntu. Lucky Dube yarakinye yabaye umuja w'inzoga ashika durumbanya muhira akubita umugore n'abana. Slave ni Lucky Dube. Tuchabandanya, Kandamazi, nindirimbo yabari mu nzu y'umuziki Kina Music, ba Platini, Butela Knowles, Thomas Muyombo, ariwe Tom Close. Muri iyo ndirimbo bavuga ingene umuntu yijijwe n'inzoga amera nabi yatazironse. Iyo bazi ko ubujije kwa muganga hoho uramererwa nabi cyane.
Ella hecho parecer a no van a llevero.
Nabora gatabi, no van a chingurqua.
Nabora no mogore, no van a chingurqua. Ese ni a un zamazi, changuasi mitore.
Indirimbo zivugwa mu nzoga Pacific Nzitonda n'umugwi Etoile du Centre bati izo nzoga tunywa nimbi arashushanya ingere zamutesheje agaciro akarara mu gahinga akajyama mu mufurege akarota gasubira
izi nzoga tunywa basi yamara maza yama byabaye ha sing it
izi nzoga tunywa
Tu me
yo kwenda nywa ariko ntabwo ndimboregwa yamara yinzoga zankoreye nubugesera nari mpeje takazi nti reka somera imwe ijya mbere ijya kabiri ijya gatatu ijya kane ntireka ntahe ndogo ndogo ndagenda ntambuka buhoro buhoro nkirashiki muhira ncangwa mu California akakanya nashitse indoto ziba nyinshi nguma ntembera ngenda i Paris nakigwa na Sarkozy nshitse muri Gwanzu nakigwa na Gasunzu ndabandanya urugendo ngenda America nishika nshanakigwa na Obama mangaho nshankubitira i Birmingham nakigwa n'igishika cinshi na Josiane burya indoto zimboregwa ni hatari kweri kumba aho hose bwari bukeye nshamvyumva n'abana bariko bavuga ngo ehe Tom aryamye mu Kalifa izi nzoga izi nzoga izi nzoga tunywa Konashe byaciye bibubugesera nashitse mu nzu bona bariko baraba television reka ntibakicugara bona bose baratwenze baruma barahwera bati mbega tubwire kwanza uvuye he waraye he gusa n'indarane byakugendeye gute ndamaramara umugabo muzima ubwanwa burafuka umunwa candi mbyukiranya ndabishura ni byose ni sawa ntimubwire ubwoba ntimubwire ikibazo kwanza kuhero izoga ndazigize indahiro izi nzoga izi nzoga izi nzoga tunywa izi nzoga tunywa iminsi yose ziratumara amazi zigasanisha reba ntacyo nyoba amahera niyahahera izi nzoga izi nzoga izi nzoga tunywa urazinywa amabuye ukazirogeta kwizera inzoga ngo zigire umugenzi uzimenyeje na gatozi cy'uhindura umushenzi atakigongwe atampuwe kandi kibabaje nuko ntaciye ndaziheba narihanganye kenshi cyane ariko mu mutima biranga uko mbonye icupa umutima ugasimba mpoteweho umutima ukambamo inzoga sindi mu gihunzi joye ku gipimo na kare ziraryoshe ikiyago zirateramisha yamara urengeje zirasarisha kweri
Izoga 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 tunywa Ziratumara maza zigasarisha Izoga 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 tunywa Babu ibintu tutuke umwanya muri Kina Music ishatse inshuti n'indirimbo ya Makanyaga Abdul yasubiwemo nabo muri Kina Music ariko na Abdul ari munyene bati ndi mukabare ngira inshuti nyinshi yamara hageze gutaha nka burumperekeza
agera muri bare disiwe na senyera bukira
bakunda kwana natwe ni mu gahunda y'umuziki uyu munsi twumvirije indirimbo zivugwa mu nzoga bakunda muranywa mwigerera na kare mu kirundi bavuga ngo inzoga ni nkura mu mubindi ngukure mu bagabo ijuru rya Amerika na muri muva tuti mwirinde ngo
I'm a friend of the moon.
I'm a friend of the moon.